Radio Mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Naramukije nchuti bakunze muteza amatwi iganiro by'ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi kiremeshejwe mu studio ya 18 kirongo na Jewe Diane nahazwe ndabahikaze.
Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze ikeneye ko mugenda amahoro ntidukeneye ko mugira ingorane mu nzira mu gihe mwo bamugiye namaguru.
Ubu ni bumwe mu butuma bwaraye buhawe abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bari bifuje gutahuka namaguru mu nama yahuje impande zose leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'impunzi bashitse yuko borindira bagatenyenya RCR ikitegura neza ingene izo mpunzi z'abarundi zohunguka. Turaza kubigaruka ko handi hato muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira iby'amatora mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire muri make ko leta irongoye na perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko igiye kongereza ifashanyo yari iherutse guha ibihugu vya Ethiopia na Kenya ingana n'imiliyoni 169 z'amadolari y'Abanyamerika ni mu ntumbero yo gutabara abasinzikaje n'uruzuba rwinshi ruri muri ivyo bihugu muri kino gihe. Ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID bivuga ko iyo mfashanyo igizwe n'imiliyoni 136 z'amadolari izohabwa Ethiopia n'amafaranga ashika imiliyoni 33 z'amadolari y'Abanyamerika akazohabwa igihugu cya Kenya. Inyuma y'umusume perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika so ingingo zijanye no kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika, abashinga amateka ba Republikane baraye bashize ahabona integuro y'itegeko rijanye no gucungera umutekano ku mipaka mu ntumbero yo guhagarika abimukira binjira batemewe n'amategeko. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu arikekwa ko ivyaha vyo kugira iturire inyuruzwa ry'amatungo hamwe no kuba atabaye umwizigirwa amadosiye abiri havugwa mu itangwa ry'igiturire abajeje gukora amatohoza bamaze amezi abiri amaze amezi muri antunga atari make babaza ibibazo Netanyahu basohoye ejo urwandiko yamara rutemerewe gushigwa ahabona namenyesha makuru. Netanyahu arahakanye n'ivyo birego vyose bimuriko. Umuvugizi wiwe yatangaje kuri wa kane ko Netanyahu ahigwa muri kino gihe n'abarondera guhindura intwaro. Dijugi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Twanze tunyarukiye mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bazindukiye mu bikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu na n'ubu bikibandanya. Abakandida bariko barahiganira intebe y'umukuru w'igihugu ni perezida Paul Kagame w'umugambwe FPL Inkotanyi riri ku butegetsi, Frank Habineza wo mu mugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, hamwe rero na Philippe Mpayimana umukandida yigenga. Umunyamakuru wacu Edi Gwema yari aho umukuru w'igihugu Paul Kagame yatoreye. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Edi, mwiriwe? Edi, muratwumva?
Ndabumva Diane.
Vyari bimeze gute aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda w'ubu yagiye gutorera?
umukuru w'igihugu yatoreye mu kagari ka Kiyovu aho ngaho ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali akaba yahageze mu masaha 5 zo ku isaha y'i Kigali aherekejwe n'umuryango we umugore we n'abana hanyuma nyuma y'iminota mike ategereje yaje kujya kwinjira mu cyumba cy'itora aratora hanyuma arasohoka nta kintu na kimwe yatangarije abanyamakuru ariko nyuma navuganye na vice president w'umuryango FPR Inkotanyi ariwe Christophe Bazivamo ambwira ko bizeye intsinzi ikomeye cyane uyu munsi ibyo ngo akaba abihera ahanini ku mubare w'abantu bagiye bitabira igikorwa cyo kwiyamamaza kwa candidat Paul Kagame
aho president w'u Rwanda w'ubu yatoreye hari utugorane twaba twibonekeje
kugeza ubu nta kintu na kimwe kingorane cyari cyagaragara twasuye ibiro by'itora bitandukanye wasangaga abantu baza bahagaze mu ituze bakajya ku murongo bagatora bakikomereza ku mirimo yabo dore ko bari batanze n'umwanya ku bantu bifuza kujya gutora kugira ngo bareke imirimo yabo bajye gutora ikigaragara nuko abantu barimo kuza bagatora barangiza bakisubirira mu mirimo yabo kugeza ubu ibintu byose navuga ko birimo kuba mwituze n'amahoro kandi ibyo byanashimangiwe na zimwe mu ndorerezi zirimo ndetse indorerezi y'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa uwigeze kuba ministri w'intebe mu gihugu cya Djibouti watubwiye ko kugeza ubu icyo babonye mu Rwanda ni igikorwa kirimo kugenda mu mahoro no mwituze
urakoze gose Edigwema turaza kongera atu kwikore ko handi ya Thomas hari imbere kugira ngo uze kutubwira aho bizaba bigeze
murakoze
undi turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa we yanyarukiye ku biro vy'itora kan Kigali ni mu gisagara ca Kigali nyene aho Philippe Mpayimana yatoreye Eric mwiriwe nawe
wiriwe neza Diane
aho naho wowe wanyarukiye ibikorwa byagenze gute yahashitse sangapi Philippe Mpayimana
Diane ubu turi kuvuga amakuru ya radio y'ijwi rya Amerika ku isaha ya saa saba no kuvuga ngo haciye isaha Mpayimana asoje gutora kubera ko we yahageze saa sita zuzuye mu kadomo no kuvuga ngo rero yaje arinzwe bisanzwe nk'uko bari basanzwe bamurinda mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abanyamakuru benshi arinjira byari binagoye kuba wafata ishusho nziza kubera umubyigano w'abanyamakuru arinjira bamwereka yerekana ibyangombwa bigaragaza ko yemerewe gutora bamuha icyangombwa ajya gutora bisanzwe nyuma rero yo gutora yaje kuvugisha abanyamakuru wenda nk'iminota igera muri 15 Mpayimana yavuze ko mbere na mbere bimushimishije kuba atoye mu mahoro no mu bwisanzure gusa nanone ku kijyanye no kuvuga ngo se nka candidat president Mpayimana watsinda ya matora ku mpuzandengo ya kangahe ku ijana ni ikibazo yakunze gukwepa nta gitomore neza muri rusange ntabwo yemeje cyangwa se ngo ahakane kuba yatsinda aya matora uretse kuba yavuze ngo no kuba byo nyine yaragaragaye ku rutonde rw'abiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ubwabyo n'intsinzi kuri we
Eric hari utunenge twatwibonekeje ngaho Philippe Mpayimana twibutse ko ari n'umukandida yigenga yatoreye hari n'indorerezi zari zihari
indorerezi zari zihari utunenge nk'uko ubivuga ha umukandida Philippe Mpayimana umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu yatoreye aha kan Kigali hagombaga gutorera abaturage basaga 4,000 ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu twahoze tuvugana n'ukuriye ibikorwa by'itora ahangaha kuri iyi site ya kan Kigali bakavuga ko bamaze gutora bagera mu 2,000 gusa kimwe n'ahandi hose haracyari imbogamizi wavuga ko zishingiye ku kuba hari abantu baza bakibura ku ntonde z'amalisite y'itora akaba yarasohokeye wenda nk'ahandi hantu yari yiteze ko azatorera wenda nka kan Kigali agasanga ari ahandi hantu bamushaka bakamubura no kuvuga ngo rero
hari umuti waciye utorwa kuri abo bantu
kugeza ubu habaho kuba wenda icyo nicyo nabigiye gukomerezaho iyo barebye bagasanga yari baroze afite ikarita y'itora afite n'indangamuntu aha muri kan Kigali ho babashyiraga ku rutonde rw'agateganyo bagatora ariko noneho nibutse ko aho naramukiye mu karere ka Rulindo
mu murenge wa Masoro ho ntago byashobokaga bavugaga ngo batanze amatangazo kenshi cyane abamenyesha ko bagomba kuba barihinduze bakibaruriza aho bagomba kuzasorera no kuvuga ngo rero abo ntasura bamariraga aho rero nagiye irurindo hari umuturage umwe wavuga ko akora akazi ko gutwara imodoka mu mahanga agenda agaragaza passport atari ari mu gihugu we ahari nkurikije umuzimu yarafite wo kuba adatoye wari kumusiza ubushobozi ahari yagombaga gukubita abamwanjye ko atora.
Urakoze cyane rwose Eric Girusa na wewe iyo nkuru bandanye uyikurikiranira hagufi Max hari imbere uraza kutugezaho ivyinshi birengeye kuvyo utubariye. Uwundi ariko akurikiranira hagufi amatora yo mu Rwanda ni umunyamakuru wacu Assumpta Kabuyi we yabanje mu muji wa Kigali ahagiye gutorera Frank Habineza wo mu mugambwe uharanira demokarasi no kurengera gukingira ibidukikije hanyuma nyuma yaho aza kubandaniza mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda. Assumpta wiriwe gute nawe?
Wiriwe neza Diane.
Aho wagiye hose wasanze byifashe gute?
Nuko wari ubivuze bwa mbere nagiye mu gitondo saa moya naringeze mu murenge wa Kimironko niho umukandida Frank Habineza yatoreye yageze mu masaa 2:30 yaraherekejwe n'abashinzwe umutekano nk'uko byagenze mu gihe cyose cyo kwiyamamaza hanyuma abashinzwe amatora bamwakira aratora nk'uko Eric yarabivuze byari bikomeye cyane no kugira ngo ubone ifoto ye hari abanyamakuru benshi bakubitanaga za kamera byari bikomeye kugira ngo ubone n'ijwi rye ariko nabashije kuvugana nawe atubwira n'abandi banyamakuru bari bahari yuko yiteguye intsinzi igera kuri 70% umuntu akibaza arababaza ati se mu gihe yaba itagezweho aravuga ati mu gihe cyose amatora yaba mu mucyo niteguye intsinzi ingana na 70% kuko iyo wari ubivuze nyuma yaho ngaho umuyobozi w'ishyaka rihanda demokarasi no kurengera ibidukikije yatoreye hari n'indorerezi nyinshi cyane zazize mu Rwanda n'indorerezi mpuzamahanga
hari icyo zakubwiyega Assumpta
hari abo twabashije kuvugana nk'aba turutse mu muryango mu bihugu muri EAR bambwiye yuko amatora yo mu Rwanda ni nako bari banabitangaje n'ubushize baza muri mu Rwanda baravuga ati amatora yo mu Rwanda ntiwanamenya ko aba yabaye kuko ubuzima bwaba bwakomeje abaturage batoraga bagahita bikomereza.
Assumpta woba waciye nko mu caro wasanze byifashe gute abanyagihugu bavyitabiriye hari ico bakubwiye?
Nibyo nakubwiraga nakomereje Rwamagana ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu cyaro abanyagihugu bazindutse cyane ku buryo saa 11 za mu gitondo bari batonze umurongo bagira ngo batore bahite bikomereza ubuzima saa moya abo bazindutse bari barangije gutora amasaha moya saa 2 ku buryo bahise basubira mu mirimo yabo yo guhinga bo bari bashyize imbere cyane kuvuga ngo reka dutore tuzindutse hanyuma dukomeze akazi kacu ko guhinga.
Yego. Nuko Assumpta Kabuyi urakoze nawe mu masaha ari imbere turaza kugaruka kuri izo nkuru zose zijanye n'amatora mu mice itandukanye igize igihugu cy'u Rwanda. Tukamenyesha ko abanyarwanda baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda baraye bobo batoye umukuru w'igihugu ibyavuye mu matora by'imfata kibanza bikaza kumenyekana mu masaha ari imbere mu bihugu bitandukanye. Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro cacu wanyu mu ntara. Naho tugaruke ku nkuru nace ku masonga nkitangura umugwinya butatu hugizwe na leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe n'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi ACR washizeho kugira ngo utegure ugutahukana zimwe mu mpunzi ziri muri Tanzania ziheruka kubisaba ko zishaka gutaha kandi ku bugombe bwazo ivyo ntivyaraye bishikirijwe n'utwara makambi wose impunzi ziri muri ico gihugu ca Tanzania ari kumwe n'abatwara igipolisi ku mugoroba w'ejo kwa kane ni mu gihe ariko arahumuriza zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zagumutse zivuga ko zishaka kwitahukira kandi zigataha n'amaguru. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yaraciye n'ino nkuru maze arayidutegurira reka tukurikire.
Kuva mu ntango z'iyindwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania gwatewe nuko zimwe mu mpunzi zifuza kuzotahukanwa vuba kuko baheza amezi arenga atatu abashika 15,000 biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batohabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa kane ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirice inama yihuta yo gusukamwo amabisi. izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwigiye zimwe muri izo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi. Iyo nama yari yatumiwemo impunzi zose, uyu n'umwe mu bariyo.
Ubwo butumwa bwa rubu Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze. Kubera iki mwihuta? Mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke, none mwabonye ko amahoro yagarutse. Tanzania ni igihugu cy'amahoro, ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro. Ntidukeneye ko mugira ingorane mu nzira mu gihe mwoba mugiye n'amaguru. Ni mwihangane, ni mutekane, murindire mugende amahoro, mushikire mu mahoro. Ababishaka guhunguka ni mubandanye mwiyandikisha, abatabishaka ni mureke.
Abo bategetsi bamaze kugabisha zimwe muri zo mpunzi zateye uruhagarara bamenyesheje ko icyo kibazo cyabo kiriko kirigwa no mugwi nyabutatu ugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami hase gita impunzi. Izo ntumwa zabwiye impunzi k'uwo mugwi nyabutatu umaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe.
Niba subira kugomoka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose, yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru wa makazi cya Epoli bitegwe kuca babivuna. Turabwiye yuko utahana impunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo, igihugu impunzi zahungiyemo, hamwe n'ishyirahamwe rigezwe ry'impunzi ku isi UNHCR. Ati buri icyo gihe rero barindire baracyabiganira uko ari batatu. Leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine, cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara, cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro. Ubwo Tewu Haga yavuze yuko azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania, yaravuze yuko yagiye Nyangarake babaramutsa, yuko yagiye yavuze yuko yashyitse mu ntara zishika zitanu, yasaze igihugu ari nyabagendwa ati mubyabarindire ntihagire ugenda n'amaguru. Ntasago yasaze yavuze yuko iyo migitati yegeje kuyaga igikorwa cyo kubatahana kizoca gitangura.
Umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe, maze nabo bahitamwo gutekana.
Muri make bakubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ku bintu biriko birategurwa. Nta kiringo batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka. Ubu turatekanye. Ebye tugiye kwishyuza ko twavuga duti ebye mwara twanditse amazina muratwasisha, maze gutwasisha rero abantu twese tugira icyizere ko tugiye gusubira iwacu. Rero igice dusaba dusaba kugira ngo dusubire iwacu ijambo twagiye kirenga cyane cyane. Kugenda n'amaguru naho nyine byari bikenewe kubera umuntu arazi ingorane, umuntu harimwe mu nkambi n'ingorane zikabije cyane ngo bituma umuntu yo bandanye bisaranga.
Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kwico bahunze caheze, nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro.
None abategetsi bamwe nabo ari bahagutse bakatubwira ati twe twaragiye wa gihugu rumwe twasanze amahoro ari murengera, tukavugana n'abatsi bari bakatubwira ati twe nk'uko tuje tubayeho neza turajya tukagira amafaranga na tukagira ngo twumva amahoro mu Burundi atagiye. Kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakatira birasabyibonera isi ubu dukeneye tugerageze kwa buzima buri ngaha n'umubabaro n'umuhangayiko n'ukuri na ikomeye dufata n'ibindi byinshi kuko turaga tujye twara gute turudandazwa rero dukeneye nko turudandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twashaka ko tutwubake tugikomeze dufatanye n'abariye hope.
Igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'Abarundi zirenga 244, abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000. Uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa irimo abarenga 126, mu gihe hari amakambi y'impunzi 3. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuve ngaho arusha dukubitire gatonya mu ntara ya Cankuzo ni mu Burundi, aho abanyagihugu uwo muri iyo ntara biyamiriza ingingo y'abategetsi b'iyo ntara ibabuza kunywa bakongera bakarenza inzoga yitwa ahozagara. Igituma iyo ngingo yafashwe muracumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu Haisa Lilian Inamahoro.
Iki kinyobwa hozagara kigugwa amafaranga y'amarundi 1000 nimwe mumva hanini itumi yurumbigwa n'abantu benshi bagwiriyemwe abagabo baha uretse uko kuzimbuka kwayo ugeranije n'izindi nzoga zisanzwe zizandarizwa muri ino komine bavuga kwisanzwe n'abajyohera nduwe imana Jacques wo kumutumba gwamvura kubwiwe nta yindi yo kwihereza abona hozagara
niko kakiroshye kandi niko kugwa amahera make dukwiranye nayo za kunywa primus 1600 icyatanu kandi ubona ko kikihumbi yakubitwe tuyogane n'inkagenda dusemye nkubu naraye ndakanyoye imitsi kinonoka hamankaje nzamuma batafari bumba nkarihonyora nkubu niriwe ndashomba inkutsifuru ariko nkubu ko ntaronka kandi kumukoroba nubundi nduka gatatu ndikwanda ko n'imitsi yazipye ntitembera neza
kubona kandi muri komune hibonekeza kenshi ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bivugwa ko byoba bishogwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania niyindi mvo ituma bata bihereza hozagara
iyo nzoga vyaturutse ku bukene bw'inzoga nta nzoga ziboneka ngaha iwacu nk'ibiyeri nk'ubu mwiriwe kubaza icupa urashobora kuribura canke amusteri ukayibura kubera yo bisanzwe n'umuntu kamagira akanyobwa ukavuga ati reka ntorekame ngende ndakanyoye kubera usanzwe umunywa wa cupa
haruhande yaba bavuga kwibaryohera harabatangwe kwitora utunenge bitewe nuko babona ibaboreza cane ikabononera n'amagara aha ni mu gihe uba yarayayinyoye aca yirirwa amenetse umutwe akamara imisa ari magoyagi nasubire kugira icakoze kimusaba inguvu
jobwe je n'umuntu wa mbere anywa icupa gerageje kunywa hozagara zine ndaje n'ibinyama byinshi mugi nyuma y'imisi ibiri wari kunywa ntore ibido y'amacupa 30 n'unamye umugongo wose pi
misamo hozagara ifite na vortex nini ifite n'ubukazi burengeye uyinyura amene ku mutwe ku hazi ntibona Jacques
yahozagara yo ndababinywa hariho bahora byo kabirira ko n'umugongo wacitse batiye gwa mugongo gaza ngumwa ari kandi mu gitondo ngo yumva umugongo bavuna gutse kubera iyo nzigo yarayanyoye
ikindi nuko n'amakenga ari menshi kuri aba basanzwe bihereza iki kinyobwa kubijyanye n'ivyo gikozwemwo narijya ta macupa yayo nyezina yayigenewe ahari aha ni mu gihe inzoga hozagara ibiri mu macupa y'ibindi binyobwa uyu ni wahora yihereza iyi nzoga avuga kubatakiyemera
benshi bavuga yuko yo bikozwe muri merasi imwe yuhira inka nako turi inka turabahanda dushaka rero bashaka kuyikora bayikore neza cyo ni cyambere ikigira kabiri tuyankira cyane yuko tubone ko izo tugira ubuzima bubaya bubi nibyo ikozwe muri twabibona neza ni barondo ibidaje byahozagara bitomoye apana bijya byahenekene kuko twe twazi gusoma kwandika ni barondo ibidaje byayo original
bamwe mu banyagihugu bahikigamba harabasaba ku inzoga yo kugwaho itarabasinzikariza ubuzima nubwo yemewe n'amategeko
niba kongera ibindi byuma bihingura iyo nzoga neza kugira umuntu azarukamagirwa ugo kanywa neza
nubwo yuko nyima mwiza ati bahindure dote bayihindure mugara kahozagara bishobotse bona iko na burundu
ijwi rya Amerika gifuje kumenya ingene imiryango ibeshejweho no kudandaza iki kinyobwa cahozagara icivuga kuri iyi myidogo uyu numwe twasanze kwibare giwe avuga ko igikuru ari uko adandaza ibinyobwa byemewe n'amategeko
twe izo nzoga tuzirangura kubera tuzibona ari inzoga nk'ibindi binyobwa kandi siswe tuzikora nuko ikintu kiba kiranguwe ni ikintu kiba cyemewe na leta zica mu ibarabara abazifungura barazemera twazizanye kubera n'abanyagihugu bazibonye barazitambiye ahubwo bishoboka nimba ari umwambiro muremure bahindure doze mugabo n'abantu baburi icyo bafata
Nahimana Marie Rose Mustaneri wa komine Kigamba avuga ko inyuma yo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko abanyagihugu bace bahurumbira inzoga hozagara nayo nyene bisa naho igira ingaruka mbi kubayinyoye batigerera aravuga ikiriko kirakogwa n'ahatari coroshe mu gihe inzoga yemewe n'amategeko
rero biratuma usanga abenegihugu babore ugasanga bariko bashwaniranira nk'umugabo yatashe yagahimbye agashashika kubita umugore wiwe ari naco gituma hariho amatangazo yasohowe avuga yuko izo nzoga zogabanuka zonywa n'imiburiburi umuntu yafunguye kugira ntaca abore kugira iyo nzoga turabe yuko yogabanuka no muri komine ya Kigamba ntiturayifata kw'ingingo ngo iyo nzoga nihagarare ko yemewe n'amategeko ico twohanura abantu basanzwe bafata iyo nzoga rero ubishoboye akayiheba akanywa izindi nzoga canke anyoye naho akanywa agacupa kamwe kubera irakaza
ikindi nuko iyi nzoga yahozagara gushika ubu yaba bo mu gisata BBN kijejwe gusuzuma ibidandazwa yaba mu gisata kijejwe kubungabunga amagara y'abantu atamahinyu barayigaragaza ko muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo Haise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
the winning team. Destiny was in the bed.
Jugi Amerika tuwabanda ya nuru tonde gwiga niyo tuwafitie. Kanonika kanya leo tuwatahiri zabanyu bali ahatandu kanya kariri imbo kambere kanoles winning team. Tukibaza yuko kaza kuwafasha kugira ilihevziza humuliko mla tukumviliza muherereye ni weekend. Tuwafisu wambere kumurongo miriwe. Mura komeye. Tuvugana nande aherereye he?
Ndiyo kubgayo Philbert ari mikambi y'Mutendeli muri Tanzania.
Ndiyo kubgayo Philbert ikambi ya Mutendeli Tanzania. Philbert ngaho Mutendeli havugwa ibiki?
Na mahoro kabisa no mutse ko baratora umukuru w'ikambi n'aserukira barundi mu ikambi ya Mutendeli.
Bariko baratora umukuru w'ikambi aserukira barundi ngaho Mutendeli. Nta barundi bari bifuje gutaha nkabo mu ikambi ya Nduta.
Oyino ntaba iyo nabari ntabari yandikisha.
Ntabari yandikisha.
Oya.
Nuko ukabushaka ko tugutahiriza abandi no musiga Philbert.
Namusi.
Mhm.
Namusi mere ku bade ibanje bari mu Burundi.
Uhayiruka ryari mbega.
Aje mperuka mu kwicenda ngiye na zero ni umperuka. Ego. Aje tutatu bira yo kabisa ni umperukiraye.
Hambavuye bavye ugashaka ko tugutahiriza abande bandi.
Ma umugenzi wandi twa ndahise barivyo ari ngaho muhira iwacu nyine ayituba yahora mu bani. Uitwa Nzimenya Sirasi n'uitwa Niyonkuru Jambye. Abanyeshuri bose sirikana ngaye Mutendeli kuri iri sire Karorero. Novuga uitwa Ndayishimiye Jafeti. Na mwini wacu uitwa Niyongere Meshake. Na n'uitwa Irakoze Bizine.
Bose ukabifuriza kuno musiga Philbert.
Ndabifurije no kuri umutaja mwiza agira amahoro bubaho bagira aho baba bubaho.
Urakoze cyane nawe ngaho mu ikambi ya Mutendeli tukwifurize kururanirwa mu byo urimo co kimwe n'abandi barundi muri kumwe kino kiganiro ni rwanyu muzoze mucumviriza kandi mudushikiriza ibyo mushaka kutubagerera.
Mushaka ndasaba karirimbo.
Aha.
Kitwa Intemburo Kasatubi.
Intemburo Kasatubi Innocent.
Ego.
Birashoboka. Ego. Innocent vuze ngo araza kugerageza ariko byanse habura urwango.
Ego aracandurira kandi Kasatubi nyene kagizwe akandi kato kubona kose.
Urakoze cyane reka akubite arabe muhinga bw'ivyuma ico shoboka.
Ego samurakoze.
Arundi dufite kandi ku murongo mwiriwe. Mwiriwe neza. Ego tuvugana nande aherereye?
Arcade
muherereye he? Imatana mu ntara ya Bururi. Havugwa makinga mu matana mu ntara ya Bururi ga Arcade.
Amahoro kweri turashimye Imana.
Ugashaka gutasha ndino munsi?
Ndashaka gutasha abagenzi wanjye bahoze kwitana muri Liki ya Rubanga. Zarmana jambe jia yowari mugugu cha Sudan. Awandi wajia mafiga nye uwari makambi mundi mbuta mahama. Awana jenundi mujia mafiga na ismana irera kujama kujahanda. Atasha kujumana vwesa kujuda green verse. Kati temba.
Bosu kaifuriziki ga Arcade. Urakoze cyane gose Arcade nawe ngaho I Bururi ugire umunsi mwiza.
Yego Diane mwandize neza kumamaga.
Urakoze cyane.
Sawa Simon waheza cyane.
Najinda kwemere insinzo siva na yemere Nyandika mungitabo chawa kunzi bawe Najinda kwemere insinzo siva na yemere Uwihe vigoye.
Ijugi Amerika kawe nunga duche dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi twashimiye nshuti bakunze mariko muratwumviriza twongera tubaha isango nkaho twatanguriye ku munsi wa mbere bakoze abanyamakuru batandukanye babanye natwe mu makuru atandukanye kano karirimbo rero ka Statbi nyandika mu gitabo gace gahimbara bari bagasavye mikambi ya Mutendeli tubifurije kuroranirwa mu byo muri Modiani nahazwe na Innocent Kimenyi tubifurije weekend nziza.
Barose chuwa chakaga ibaba yiwa nikwirekwa mambuta kanuka nicho gituma mwana wa mawili.